VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Urakoze nawe Rosine kuri ayo makuru muje kudushikiriza unaho n'umwanya w'ikiganiro muri sanga kumunsi wa gatanu hize kwigenekezo rya 12 wari umunsi mpuzamakungu hariwe urugwaruka hakaba haratangajwe icivugo cy'uyu mwaka ku imbere y'impera y'umwaka w'2030 ubukene bwa bumaze kuranduranwa n'imizi rumwe mu rwaruka rw'abarundi twari twatumiye mu kiganiro muri sanga rwavuze ku kibazo cy'ubukene mu Burundi kiva hanini ku mutekano muke urangwa muri ico gihugu. Bavuze kandi ko kugira ngo ikibazo cy'ubukene kirangire abarundi baterezwa gukora ibishobotse byose kugira ngo umutekano n'amahoro bisasagare mu Burundi. Abatumire baronge kandi bavuga kugaruka rw'abarundi rumaze imyaka myinshi rudashobora kwitegurira kazoza karwo kuko ahanini Burundi bwagumye bugira gahengwe kamara imyaka mike gusa maze ugaca busubira mu ntureka. Mega ikintu cama gituma Burundi bugira gahengwe mu gihe gitoyi cyane n'ikihe umuzi w'ibibazo vyama bicanishamwo abarundi n'uyuhe. Kuri ibibazo byose rero uyu munsi twatumiye abakiri bato twatumiye George Nikiza ari mu Burundi na Johannes Marius Ndavyegenge bari mu Burundi nabo nyine mwiriwe neza bashika ntawe mwese turi kumwe. Murakome ngaho
namahoro namahoro bujumbura n'amahoro
kabisa yego twebwe bujumbura n'amahoro namahoro
nani byiza cyane rwose nashaka rero dutangura kuri mwebwe kuri ico kibazo cugwaruka rubona ko ingorane z'abarundi kenshi na kenshi naho waje mu ryaniro bibaza ko batashika ku muzi w'ingorane nyamukuru ikintu mubona cokorwa kugira ngo akugahengwe kama kamara kanya gatoyi cyane rwose ika ibibazo bitore gumuti abarundi bashobora kuronka agahengwe karama ni nkibihe. Reka dutangure kuri mwebwe George Nikiza.
Ego nkuko mbivuze kuri ku Burundi bucikukira Burundi bwamye buja mu gahengwe kigihe gito cyane iko ibyo bigatuma rero indoto z'abantu bakiri bato n'abafise cyimbyo cyo gukora badashobora ngo bashe kuco bipfuza ikibazo cy'umutekano muke ibazo cy'uko amahoro agoyagoyashe mu Burundi ingorane none igituma ibyo biba ni ikihe. Ku ruhande rw'iwanje kandi n'ibyo mbona ikibazo cy'ubutungane nicyo mbona kiri hagati ya byose kuko kuva ubundi bucikukiye bwagumye bugwa mu ngorane abantu batumye izo ngorane bigukigira ingorane bigeze baja imbere y'ubutungane kugira ngo bacibwe imanza ukuri kuja habona uko ibihe byagenda birakurikirana uko imajenerasiyo yagiye arakurikirana bagiye bahanahana inkuru n'ibintu bidafashe bamwe batikwegera ko ugasanga akahise ntibakabona kumwe kubera ibyari gutuma abantu babona akahise kumwe bwari bwo butungane bwatuma inkozi z'ikibi abatunganije ibintu by'ubwicanyi bashikubitwa inkoni mu gahanga.
George uri kuvuga ko barundi canke bari mu migambi itandukanye bamye bakingiranira ikibaba
sino bushikiye hose ko ndabivuga uko ariko n'ukuri niko bimeze aba uko ndabakigihe turavye nk'igihe irindwi na kabiri cyane cyane niho twebwe turi kutwumvisha tutabonye ibyo ari byo hariho abantu bishe barica baguma bari ku butegetsi ivyo biravugwa cyane na gatatu basa n'uko hariho bivugwa yuko kwari nk'intureka yaje isa yisunga ivyaba irindwi na kabiri rero ubwo barumvikana ivyo kuja ku butegetsi n'ivyo kurondera amahoro ariko ubutungane bwasigaye inyuma y'umwango urumva birumvikana rero igihe abo bantu barondeye inyishu ndetse bakayumvikana ko ubutungane buzojamwo hanyuma ntibujeho jewe ndiyumvira cyane ko ibintu biraho gukingiranira je nibaza ko koza muri iyo ntumbero y'uko hari ikintu gikomeye bibagiye yuko bategerezwa kwikuramwo bakavana ko n'abantu bafise amaraso acafuye aho niho no hashya cyane ko hari gukingiranira kwabo bantu.
Johannes Marius Ndavyegenge mwe mubibona gute?
Ego je nange banje kuramutsa n'abari ko barumva ikiganiro nk'ashima ko mwana ntumiye hanyuma jewe simpava mfata ko ikibazo cy'u Burundi cyoba ari ikibazo cy'ubutungane. U Burundi ni nkako kuva kera bwaherutse kuba butekanye neza igihe bwari bugitwarwa n'intwaro n'ubwo y'abandi, kubera icyo gihe ntabwo bwari bwagire contact ibaga kuinfluensa la politique nationale donc intérieur. Ariko uno munsi kuvaho umukolonizateur ashikiye mu Burundi yafashe ibintu mu ntoki, naho bahora batugira ngo ariho ngo politique de divise yaje ihari, iyo ntihagararaho honyine. Kuko iyo umuntu avuga ati je vais diviser pour ligne, avuga ati ntihashobora kuba intwaro ifise inguvu ikomeye ifise base uhari, kuko n'icyo gihe ugomba gukontrola abantu ntuheza ngo ushobore kuba uwo bakontrola mu gihe gafise autonomy politiki. Aho rero niho bakoreye bigaca bituma igihe cyose habaye amatora hano hariho intambamyi cyatuma haba umutekano muke. Ariko kandi amatora arakenewe, yamategeka ko bari hari umugabo gatazanga mu gihe hariho umuntu ari hanze y'igihugu afite inyungu ziri mu gihugu hagati cy'u Burundi cyangwa iruhande yacyo, akavuga ati iki gihugu nticyatekana sinzasubira kuronka bino bintu, aca agira iki rero, aca arondera ukuntu burya abasangiye ubusa bikana ibisambo, n'icyo gihe arondera ukuntu arondera umwe abacunganisha hagati yabo akaraba ukuntu aza n'umuntu uyu uraba ibi n'ibi n'ibi, burya nawe n'uwofata ibara ryera ryera neza cyane ukarondera ko akantu k'agacafu ntushobora kukabura. Akora niko kenshi abantu baca bahagurukira ko ati tugira ibi n'ibi n'ibi hagacajyamo na manipulation mo moje si devere mfatiye kuri jeunesse. Ndama ntanga akarorero gatonyi cyane, iyo uravye nko umubyeyi abantu bafite umubyeyi umwe ugasanga ari umwana yonka akaba n'ubundi amaze gukura atanguye gufungura, iyo uravye nk'umubyeyi agize ingorane agapfa ugira ikibazo cyane n'ujya aconka cyane atari bwamenye gufungura. Ubuge amaze kumenya gufungura amaze gutangura kudara aratembera aronka ari umutwajya burya ntabara cyane, icyo nicyo nagira rero abakiri bato nkatwe ntibaze bararaba ngo naka ngo agibwira abaneza urabe yuko iki gihugu ari karaguha niyo guha amafaranga. Dufate ko nk'ubu nkawe mumenyeshamakuru umunsi wehoze umuntu akaguha amahera agatireka ndaguhaye amafaranga ugende ugire ibi n'ibi n'ibi, umugabo gataja gusamba ayo mafaranga aguhaye akaba yaza gusambuza inzu yawe, mbere ayo mafaranga uzarira mu gahinga uzuyajya gute uzajya utekanya. Icyo navuga bwa mbere abarundi boshira hasi za ngendo nerekeza kwivuga mu kiganiro nk'ikinyene hari ingendo yatura tugabure n'ibyankabisabe abarundi bamenyere kwakira ibyo yahawe na bene byo, utabihawe urindire uzoronkana hirya yejo utarose naho habura urwango habura inzigo. Icyo nicyo cyamagiro cyadukora ko ugazosanga niyo bariko baravuga ngo bagira ibiganiro bagira ibiki n'ibiki bazabigira bazabigira hirya yejo uzosanga ari ibintu bizokwama biri ahandi ni kugira naka ronye icyajya ni kugira naka yirongere amadolari ashyira mu mufuko, mugabo nta nyungu n'imwe ibyo bintu bituviramo atari uko indebe abarundi bakamenya kwakira ibyo bahawe.
George nikiza mu kanya gatoya cyane rwose icyo kibazo cy'ubutungane cyotorerwa umuti gute?
Yego, imbere yuko nja kuri ubutungane nk'undire Frederic ngaruke no kuri ibi umugenzi wanjye avunze ikintu nibyo bikunda gukwa abantu gusigura byo bikangora kuntahura ibyo kuvuga ngo influence y'abakolonizateur na nikiza cyane cha autonomy nibyo abakolonizateur baraje muri Afrika hanyuma bandika itware yabo muri Afrika barandika kahise kabo. Rero nk'abanyafurika nk'abarundi twebwe twaciye kuri iyo mvo kuri iyo etape kuri iyo ntambwe yo kuba gucuwa guvunira buhoro n'abantu bo hanze, ni umwanya w'uko twebwe twari gukubita agatima mpembero tukira batuti mbega icyo twohindura ni giki, ni prise de conscience generale sizo rivuga mu Kirundi. Ubundi bwobwo abarundi baravuga bati agasambura urugo karuva imbere, kwitwaza umuntu wo hanze kwitwaza abandi ibaza ko ari kuvugudikira, hamwe umuntu avuga ati reka simbure icyo mvuga kukamaramaza ndiko ndabamwo. Ubundi bwobwo nta kintu na kimwe gishobora kuciya urugo kivuye inyuma igihe ibiri imbere bimeze neza igikomeye ni kubaka twebwe muri Afrika mu Burundi tukubaka ingo zacu ibihugu byacu tukarawo umuntu uhanze nawe ahazoca
ego me
tumuciriye isoko nuko azogicamwe ikaje kubutungana wi kubutungane ni kibazo n'ukuri kigoye ego mu Burundi harabaye ama icaro byinshi cyacano bw'ibyabaye igitega ukuri ko garaheruka kuvugana ideke by'ubutungane ikibazo cy'ubutungane ni kibazo kijanye n'uburongozi bwiza kuko usa kuko umuntu bakunda akabona kure hakaboneka ubwisanzure hagati mu bantu hagati mu gihugu kugira ngo uburongozi bwiza bushobore kujyaho uburongozi bushobora korohereza ubutungane naye igihugu uburongozi bwiza butahabaye ngo abantu bagire amahirwe yo kuburonka ushusanga ibintu bimeze ukonyene biteza kumera ko uri ushoboye ufise ingufu ubwo butungane abukoresha
ego
hanini nifuza cyane yuko intwaro uburyo bw'ingeri bitwagwe ne kirongorwa n'uburongozi bwiza leadership ari byo byotereza kutunganywa bigashobora hanyuma kugira ngo izindi nzego zishobore gukora neza
ego me Johannes Mario se mukanye gatoye cyane rwose amasego na 30 mwavuze ikibazo cy'aba ugwaruka go barukoreshwa mwakoresheje ijambo ry'ifaransa manipulation icyo kibazo cyoterwa incu gute akanye gato cyane
ego nagere kamaze gatanye nshubimbe kwa kakana ari kintu havuze yameze nk'ugiye niwanse kuca navuze nusanzwe nibyo ntawe uvuga ngo abarundi ngo bashwana ngo ni kubera umuntu uhanze gusha oya burya nibyo navuze ati ntazera ngo de oro mugayi iyo hari umuntu akeneye kubateranya afatira kwa kabazo nyene mufitanye nta bintu bizigera byera de najye bunye no wonyereka George akambi ati murondere ko ikintu kibi atano wonzi ubunyeno kimuronka ko mwacankorera kwinjye ariko ikituma navuga ati ibintu byazanye kuva kera raba igihe hatanguye amatora kuri Rwagasore nta kuboko kwabo hanze kwabaye bagushika hari nda yicwa kwabonetse abamukurikiye bose ndadaye eka niki gihe urabyura uzosanga hariho ukuboko ko hanze kuguma kwibonekeza noneho sinaho honyene fatera kuri mwezi gisabo yatanguye kubona kugira contact n'abanyamahanga nimeyuki byabaye kuri Maconjo none simwe nibyo nyene ni ibyo by'amabiba si ukuvuga ngo nibo baza kubikora mugo bakoresha nukumenya kuva inyuma y'uko kuboko kw'abanyamahanga hanyuma y'imanipulation nayo navuga kugwaruka ugwaruka bitegereza kugira conscience rukumenya yuko twebwe tukiri bato ntituronka uwo muvyeyi wacu ntibamutwikire ko ngo adutume kumwica kandi tutumwe na wa wundi amaze gutangura gutambuka amaze gutangura kumenya n'ibyajamwo mugabo gaca uvuga ngo uyambyiye yabanza arabe neza yuko agasago kawe mbega ubamwo kari hehe kari Burundi nico none ko ndavuga ati ntuzenya iyo manipulation abantu baraciye ubwenge abajene boraba neza nta n'ikintu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza iradio hijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda turafise umunywanyi muri radio ijwi rya Amerika Didier muri
neza
muri hehe muri Bujumbura muri hehe
cyende Didier ndi Bujumbura
yego murafise ikibazo murafise icyumviro duga ku ijambo
yego cyane agomba kubaza abatumire
yego
kenshi ugwaruka rurakunda gucinyizwa bakavuga ngo abanyepolitike barakunda kuvuga ngo bateguye amanama kumbe bateguye ugwaruka rwabo ibyo ruza kuvuga ntibaza kuvuga ibyumviro bakuye mu mutima baza kuvuga ibyumviro bakuye mu migambwe yabo nicyo gituma politiki yo guteza imbere ugwaruka itoroshe mu Burundi kuko ugwaruka rurakoreshwa bikomeye bitoroshe kuko urabye nk'umwiki gihe nta kuntu uvuga ngo hariho politiki y'ugwaruka n'ukuntu ariko harapfa ugwaruka rwinshi ku bwinshi apana bukebuke ku bwinshi kuko intambara yose yamiza ihitana ugwaruka none kubera iki ibyo biri ku biraba kandi dufite abanyepolitike bize kandi bakomeye twebwe naho baduhenda ni uko baduhendesha ibintu ibyo nabyo ariko baravuga ngo n'abantu ngo bava hanze ngo bakaza ngo dusago twabo ngo uvuge ngo aho turi ibyo twe ntitubifatira ko kuko umuntu wese azamaza afise baca umugani mu Kirundi ngo imbwa ugomba kugutwa ufise ibijumpu ngo agutware imbwa rero ibyo ntitwobifatira ko ahubwo dufatire kuri politiki iri mu gihugu y'uguteza imbere ugwaruka kuko baravuga mu ntoze mwanditse go gushika muri 2030 kuko ugwaruka goba gwateye imbere kabisa mu Burundi ntabwo biboneka kuko uravye mu mabarabara no gwaruka gusa abatagira kazi no gwaruka gusa abicwa no gwaruka gusa abantu yayura mutwe no gwaruka gusa ahubwo leta amareta yarakwiye gufata mu ngiro ikibazo c'ugwaruka n'akazi kobura ariko bagakereya de projet abo bantu bava hanze bakaza kubafasha mu iyo migambi ugwaruka ruba rwitoreye n'igihugu kugorora n'igihugu cotera imbere kuko atagwaruka rutera imbere nta kazoza.
Yego be Didier murakoze cyane gose mu kanya turaha ijambo George Nikiza na Johannes Marius bagira ico bavuze ku vyumviro byiza mushikirije reka duhe ijambo kandi na Leon muri neza
ndabumva mu nyamakuru ndamukiriza n'abatumire
barakumva ufite ikibazo uduge ku ijambo cyane icyumviro
cyumviro cyanje nashaka gushikiriza twebwe byose bishobora kumva ukuntu mu Burundi ibyo twama turi mu ndyane zidahera ariko icyo mbe nacyo cyo gituma intambara zisutama njyewe ndagifatira ku kibazo cy'ubukunzi bw'indano kuko mvuga ati kubera iki yaba nk'umudepite cyangwa perezida arabona yuko amwe yuva ku butegetsi abona yuko atadosubira gushyikira amatungo kandi atadosubira kugira cyatubariro bigatuma abona yuko yokwikingira agasikana na wa wundi agomba gushyikira ubutegetsi azokoresha uburyo bwose bishoboka hanyuma ngo asikane ariko ibyo byose kugira babishobore baca baca kuri twebwe urwaruka kubera babona ati bajya ntibafite inguvu igituma natwe tubamanikire ni bwa bukene icyo bituma na ya leta iba idafite politike nziza yo kugwiza akazi cyane kugira ngo yakagire neza urwaruka rwabo ariko ibyo bikatubabaza cyane byiza twabona yuko kuba guhindura ingendo cyane cyane mu banyapolitiki baba bagomba gushyikira ubutegetsi ntibagende mu butegetsi kugira babeho ahubwo babone yuko nawe uva mu butegetsi wubaho neza gusumba mbere naho uba uri mu butegetsi bakabona yuko ubutegetsi ari filisharije.
Murakoze Leon reka duhe ijambo George Nikiza abajijwe ibibazo reka n'ivyumviro bihambaye cyane rwose Didier akaba avuze ko kenshi na kenshi urwaruka rukoreshwa ugasanga n'ivyumviro rushikiriza n'ivyumviro by'abanyamigambwe mu gihe Leon nawe nyene avuze ko ikibazo nyamukuru ari ubukunzi bw'inda ivyo n'ibibazo bishobora kwicarirwa bikaganirwa ko kugira ngo nkuko Didier Leon abivuze abantu canke n'abanyapolitike bahindure ingendo nduga ku ijambo akanya gato munota umwe.
Murakoze ndabashikiye cyane ko ari babiri cyane cyane uyu Didier nibyo aba nibyo bifite ibyabonetse cyane nuko ugwaruka kenshi iyo ruriko ruvuga rusanga ruvuga ibyumviro by'abatumwe n'abanyamigambwe abanyepolitike ku ruhande rumwe umuntu yo bitahura ariko ku rundi ruhande nta muntu yo bitahura igihe umunyepolitike agutumye kwica agutuma kwiba ubu ntaba ari umunyepolitike aba ari umwicanyi igihe agutumye politike iguteza imbere iyo ntiboreka kuyivuga n'ukuri yatigenda uraba ingene witeze imbere ubyigishe n'abandi ehegewe ndafite programa ishobora kuzishikana heza hama ukabyumva ukabisigura irundi gwaruka ivyo n'ukuri je ntabyo ngaya ibi bintu by'uko umunyepolitike agutuma kwica agutuma kwiba agutuma kubesha agutuma ibintu byose ukabikurikiza impano mbere ne utanga cyane tubonafatira ko cyane aba twe tukiri bato tukifise imyaka yo kubaho cyane gusumba abadukurira umuntu we ubwiwe ku giti cyiwe yo kwishi yogira indoto yiwe akagira vision yiwe personnelle akarondera ingena ishira mu ngiro birababaje cyane ko umunyepolitiki umushirira mu ngiro vision yiwe nawe yiwawe atayigushiriye mu ngiro aho niho akeneye gukosorwa cyane abajene ntitwaye kujya muri politike ngo abanyepolitiki baduhenda mugabo wojayo ufisi uri kurajya ufisi ugomba gushikako igihe umunyepolitike akweretse akurikara gutumbereza aho udashaka urabyaha ukabiheba ubundi bwobwo ubundi bwobwo tuba ari ngorane ikindi naco ngomba gakoresha cya Leon nibyo n'ukuri jewe hari ibintu bikunda kumubaza cyane ugasanga umuntu atwaye umugambwe imyaka irenga 20 ubundi atwaye amashirahamwe arenga 20 aho kugira ngo bategure abazobasubirira ahubwo bategura abazobafasha kuhaguma. Inzi kwarinda sindi nicaricho. Ibyo rero biri mu banyepolitike bari ku butegetsi, biri mu banyepolitike batari ku butegetsi cyangwa muri opposition.
Yego me.
Nuguhindura ingendo kandi abantu bazoyihindura rero nibazo biyumvira ngo naba bantu bari kuri politike nitwebwe
n'abanyarwanda
bajene bazofata la conscience bakabona yuko akazoza k'igihugu arati wabo badakeneye kubona uyu muntu ababwiri yo banja.
Yego Amerika duhe ijambo.
Ntiza kufata bati dukeneye kujaha, dukeneye yuko umuntu adushigikira adushikana.
Yego me. Johannes Marius nawe mukanya gatoyi cyane gose ku byiyumviro n'ibibazo byashikirijwe na Didier na Leon. Wihute cyane.
Je nanje nabagomba manze mpereke iki ahereje ko George manira mushigikira ukantu gatonye hariho ikibazo cha makwido video ku bantu bamwe bamwe aravuze ibintu yuko bimwe byo biri mu mapolitiki muri mu banyepolitiki no mu masosiyete cyangwa nyene yanda muhakarero gatonye cyane ejo bundi si kera bari ko baraba abigisha muri university aho dosanga muri kaminuza y'u Burundi ugasanga umwigisha yigishije amaze nk'imyaka 20 yigisha mu gatarashobora gusohora umuntu amusubirira ije ni ibintu biri mone kurante none mwibaza yuko iyo yari politike yari karagira canke nimwe byo kwiyuganira ko nyene n'ishindige no kubwira aho yatugira ngo fuko niyo yuganira ko ariko mugabo urumva ni byo biba none ahandi aho dozanga umunye politike ari karategura politike akayikora mugabo adategura uwo musubirira ibyo nayo ni ngorane y'abarundi kandi singorane y'ugwarukiyo iyo ni ngorane y'abarundi bari imbere yacu bakuru bacu. Hanyuma kwiki nacyo cyuko ngo DJ yavuze cyuko hari abajene baza mu manama ngo baje mu manama ibyo nabyo nzi uko ugasanga ngo babateguye hari ikindi kintu nakunda gukwemera sinemara nemera cyane yuko usanga umuntu ariko aravuga yuko ugwaruka kumba umenga nta bwengero ugira ubwo rwose ubwengero ashobora nawe nyine kwiyumvira bijya ko ari kwiyumvira ko ashoboye kuvuza icyiyumviro kimeze neza cyangwa izintumbero aba yagihawe n'undi muntu arashaka kukivuga gikuye iwiwe ahubwo gusa ico novuga no hano ruza kumugira nko mu nama akazamuteguye ngo uze kubaza ikibazo ikininki niki kuko bari uwo niwe adafise vision kandi wazodutera ibibazo mu minsi izoza nawe ubundi ho kugira rero bagira icyiyumviro ni ibintu byiza cyane hanyuma ubundi ikindi kintu yavuze
yavuze cyane
yavuze ati abantu niboja ku butegetsi basise intumbero yo kuguma yo gusa cyangwa ngo oya cyangwa ugira ngo bahatungire oya muzambwe niwe nane ndavuga ati abarundi bareke kuzama ariko baravuga ngo bari mu bugani bo biganiro ngo 2022 ngo 2022 yabatesha umwanya abantu ibyo bintu byatura tugabe ni banka tu ni byo banka bisabe bihagarare n'iki gihugu cyo Burundi umuntu amenyere gutora ibyo bamuhaye arindira imyaka iheze uwunda haje niho byo banavyiza kuko nitwaguma tusanga abarundi bariko baraduhinga fundi yuko umuntu azokwamazi yuko ibintu bidakunza cyaje gutera akajagari agacafata ugwaruka akarukubera nibyo niko kabisa hari ugwaruka gwinshi rushomereye
akarereza
amafaranga makenyi n'utuyoga dukenye cyangwa nagatabi bagasanga ibintu birayangaje
Johannes mwavuze
ko turabwira ugwaruka gwacu gucyo bizari bicane
Johannes mwavuze ko abantu bakwikurindira bakarya ibyo bahawe ariko umuntu yovuga ko abantu bakwiye kurya ibyo bakoreye sivyo
oya ni ibyo bakoreye ni kimwe ndiko ndavuga ngo kurya ibyo wahawe ni kuvuga ngo kurya ibyo wakoreye nuko burya nta muntu agwica utakoreye
ego mereka
duhe niba genda ukabwira abanyagihugu ati jewe nkeneye ibi nibi ko imbona ko amatugira muri igihugu ni bya politiki abantu bazogenda biyamamaze hamuye atsinda ngo hengo jengo cuma ibyo uri kuravuga wewe nibiki mbega ni waza umuntu je natsinze nka George dufate ko namutsinze agatangira ngo mpa ngo ndagufashe ngo gushira mu ngiro ngo programa yawe programa yanjye wari wayanse wari wavuze yuko idatumbere itari nayo gushiraho gwawe amagara ntibayemeye abanyagihugu batora gwanje
ushakije
kumfasha gushira mu ngiro programa yanjye rindira nawe udashire mu ngiro programa yawe
yego tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumbiza radio ijwi ya Amerika turi kumwe n'umunywanyi wa radio ijwi ya Amerika haragakiza muri neza
mwiriwe kutwiga Amerika
mwiriwe neza murakomeye murafite muri hehe
ngo muri province rumonge
rumonge murafite cyumviro murafite ikibazo ku kiganiro cyo turagiye cyugaruka
yego ndafite cyumviro ngo namushikiriza na cyane cyane kubyerekeye abantu bakiri bato ni kuvuga abantu usanga bafise kugera nko ku myaka igera nka miro kugera kuri 30 niyo bantu ahanini usanga bafise inguvu zo gukora nyinshi bakakora ibintu bishobora guteza imbere igihugu haba mu buzi butandukanye haba no mu mirimo isanzwe nyine yo kwiteza imbere nibyo rero politiki yo itanze nabi kuri abo bantu umva bica biboneka neza yuko mu minsi iri imbere ntaho bazoza ntaho bazoza ntibazoshobora kwishimira mu migambi yabo mu mico hamwe n'ibindi nicyo gituma rero icyo gisaba abo bantu barongora amashyirahamwe n'abandi ko bokora ibishoboka byose kugira ngo umuntu w'igihugu umutuwo muto na cyane cyane bafite ingufu zo gukora ibikorwa ko bobagirira politiki imeze neza kugira ngo ejo igihugu kigere giteye imbere nicyo cyiyumviro nari nashaka gushyikiriza.
Urakoze Helga Kizale duhiye n'ijambo ndayishimiye ndayishimiye muri iyo neza
wiriwe
munafite ikibazo mafite cyiyumviro duga ku ijambo
ego ahanini senagomba mvuge ku kijyanye no gwaruka mu Burundi. Hello
duga ku ijambo turakumva.
Gere navuga nti hariho ibintu muri politiki y'u Burundi twabuze twarabuze icyo nokwita leadership cyangwa indongozi nziza zizi kwiyumvira kuri kazoza k'igihugu cyangwa kugwaruka abana bariko barasiga. Ikindi nacyo nuko ubiravye neza baraba inyungu z'ibibanza bariko bararonka amaparasera inzu bariko baraduza nibigera biyumvira ati abana bacu tubasizehe tubasize mu rukundo tubasize mu rwango tubasizehe hanyuma ugacura bariko barigisha abana ubukozi bw'ikibi gusa hejuru yuko bafatira ku bukene inzara abana baba barimwo. Hariho umutumire aravuga ati sinemera yuko ugwaruka ruhendwa ariko ndibaza ko yirengagije kuko n'abanyapolitiki n'abanyapolitiki bonyine barajya muri leta nk'indongozi ugacura bafite muri iyo leta bahinduye imvugo ibyo bagiye bemereye abanyagihugu bazobaharanira ahubwo ugahura iminga bagiye kubagurisha. Rero umuntu bafatiye ku nzara arashobora gukoreshwa. Rero jya navuga ngo abanyapolitiki bakwiye gutegura imigambi yo kwigisha imyuga abanyagihugu ugwaruka ejo kugira nago bitegure kadoda kabo kandi bakitaho no kwiyumvira abazobasubirira abadosigarahe ntihame bariko barabona inyungu gusa z'imiryango yabo ntibabone urukundo bashyize mu bantu ahubwo bakama ariko bagigisha urwango. Rero navuga nti abanyapolitiki ahanini bakwiye kwikebuka kugira bategure imigambi myiza igisha ugwaruka kazoza kabo n'ingene bakwiye kukabamo ntibame bariko barabigisha ngo naka n'umwasi none mugwanye girani bakureho politiki y'ingwano kwama ariko baragwana ngo naka reka ndamugwanye katavuga rumwe nanjye.
Urakoze
cyotuma abanyagihugu cyangwa ugwaruka bitegurira kazoza kari imbere.
Ndayishimiye ndagushimiye ku cimbiro mushikirije kana namwe hagakiza George. Ndayishimiye ravuze ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko eka abarongozi cyangwa abategetsi usanga kenshi na kenshi badafise intumbero batabona kure bataba imigambi ya kure yotuma Burundi bwo muri kazoza rwaruka rumererwa neza ikakabavuze ko kenshi na kenshi usanga habiba babiba amacakuri canke inzankano. Icyo kibazo mu kivuga ku iki akane gatoye cyane rwose munsi y'umunota umwe.
Murakoze. Ego nibyo nje ndakubwire icyeke kutabona kure ko abategetsi sindi yano bisigura kuko ubwa mbere ho nk'ubu mu Burundi dufatika akaro ku Burundi urafise ibintu bita ama strategie de développement national nyinshi cyane. Imbere yanjye ndafise quatre stratégie de croissance et de lutte contre la pauvreté n'umugambi wa leta wo gutuza ubukene no guteza imbere igihugu kirimo imigambi myinshi cyane kandi myiza yandi kuruka muri ico gitabo nyene imigambi y'ingene ugwaruka ruzoronka kazi ingene igihugu kingene aho igihugu kiziga imigambi mikuru nikurituma aba jeune bashobora abakiri bato bashobora kuronka ico bakora bakaronka ibyo ibibatunga iyo mugambi uriho. Ikibazo mbega ni kubera iki iyo migambi yose itaja mu ngiro habuki yana kugire yuko uyu ndayishimiye intuzeye hariho strategie ya development durable de tourisme strategie ya industrielle strategie d'abonne gouvernance ari ama strategie menshi leta yashizeho ningene yoja mu ngiro ariko vrema ntaraja mu ngiro rero ikibazo kiriho ni mbega yogenda gute kugira ngo iyo migambi yose ipakiye mu bubati ije mu ngiro nagomba nkundire nkundikije garuke cyane ukintu gihambaye cyane Marius yavuze ibintu by'uko ngo abantu bajya ibyo barondeye ibyo bahawe cyane cyane ngiye ariko aravuga cyane cyane kubyerekeye amatora n'ingene abantu biyamamaza yego ibyo avuga nibyo igihe abantu bose bahawe uburenganzira n'amahirwe yo gushikira abanywanyi hari ibihugu byinshi byo muri Afrika byinshi kandi abo nyiratadenagije arabizi aho aba imigambwe iri ku butegetsi ija kwiyamamaza abo bahiganwa bari mu busho ubu ibyo bigwa biravuga iminsi yose none wombwira gute uwo muntu ngo najye ibyo bamuhaye igihe atakundiye abandi ko bahiganwa
umva
rero naribyo n'ibibazo byo niyo ntumbero y'ikiganiro mwadutumiye ko ahubwo igikomeye mbega iyi migambi yose ipandwe mu matriwari byogenda gute kugira ngo abajene boroherezwe niho hari ikibazo
Johannes Marius nawe ndaguhe umunota umwe canke munsi umunota umwe ubwire ico uvuze ku byashikijwe na Ndayishimiye cyane cyane kubyerekeye kubona kure kw'abategetsi kw'abarongozi b'igihugu mu kanya gato cyangwa se
mu bisanzwe njye nicyo nahereka ku mbuga kuva kare mu Burundi hariho ibintu by'abanyepolitike bacu biterwa gusubirwamo bigasubugwa neza abantu bakaraba ingene byaza mu murongo ingene uzosanga umuntu yamari mu tuntu tunaturiya akato dukorose ukunuku hari aho bahora bitamo n'abadacikana ugasanga bose basigagira politike kudacikana ibyo bintu nico kitwikiye mu Burundi ni kuvuga ngo wewe urubaga ugiye ukavuga ati nkeneye ibi ukabwira abanyagihugu ibi dosa vuze uyu mugenzi wanjye George bishobora kujya mwibi nyene nimba leta ihari yarateguye programme ya development pour les jeunes ikavuga ati kugira batanga akazi ukunuku mugabo iyo leta nyene ikaba ariyo yobishyize mu ngiro ariko bigaca biza gushyirwa mu ngiro n'umuntu avuye muri bamwe bavuga ati iki ntigikunda izo ni ngorane je nta ndansavamo ndemeye wase wameye wemeye n'ibyo nyene ni kuvuga ngo umuntu aje ni bamuhe atware abandanye ahejeje abanyagihugu bamwivariwe bamukura cyane abandanye harimo iki naco uwo mugenzi wanjye avuze nibyo se uko kwirengagiza hari arashobora kuba ibibazo byo kwiyamamaza ariko sinibaza yuko ari cyo giteye ikibazo mu Burundi mbega reka ndamwibarize muri Uganda ejo bundi amatora yabaye kumenga kiza desije yari mu gasho none kumenga ntabibazo bihari nk'ibiri mu Burundi ninge ni ibinye ndiko ndakubwira peut-être ko uburundi bwacu uzosanga les politiciens bari fragile abarundi bari fragile bari facilement manipulable par udanye dufaranga cyane sinzi ikindi cyo bakivaho icyo nicyo cyo kurondera ni wawundi narigeze kuba ndi mu kiganiro kime cya Sunday batubaza bati tutange umuco intumbero byogenda neza kugira uburundi ibibazo bwamamwo bihere tena tanza karoero koroshe nabwiye ati umurundi tumufate nk'umunagwaye malaria ugiye kumuvura ubushuhe kuko ubushuhe niwo ararufise arapfa uko biri kose mugabo utavuye iyo malaria nyine ngo akiri ubushuhe wanagomba wagomba ukabureka mugabo uvura iyo malaria arakira nibyo rero ndiko ndavuga nti tuzosanga rero twirirwa turiruka inyuma y'ibintu bitari byo akuraga neza abo barundi bene wacu ibyo bariko baravuga yuko ari ibyo ari iri nyene rondebera handi si iki kibazo tubona
icyo kibazo turakigaruka ko ushiga ntahe Johannes Mariose icyo kibazo n'icyo kibazo nyamukuru twabajije mbega abarundi bo batora nyishu zitajanye n'ibibazo bafise icyo kibazo turagisozera ko ariko nagomba mpe ijambo kandi wundi munywa nyi radio ijwi rya Amerika Emanuela mwiwe neza Emanuela muri hehe vuga cyane gose hanyuma mubaze ikibazo mwihute cyane ikibazo canke cyumviro
ni
egera telefone twumve ko yovuga neza iri kwivuga nabi
cyo ngukunyumva
duga ku ijambo twumve
bazo mfite ubwo ngo nibyo kwitegebere nibyo kugukwana n'ubukene
Emmanuel reka dusubira kuguhamagara reka tuguhamagara mukanya nduva telefone yawe ifite ikibazo cyane ntahe George Nikiza Johannes ravuze ikibazo kivuga ko bimwe mu bibazo biri mu Burundi muri kigari uko usanga abarundi baje kuganira bakaganira ntibashike ku muzi wi ngorane nyamukuru yatanze akarorero ko abantu agwaye malaria usanga bamuvuye ubushuhe iyo malaria idakira namwe uko niko mubibona
ego cyane niko ndabibona ngira kumbure dushobora kuba dufise ibibazo bagura ingorane ira kumbe tudafise kuko nko muri umugambi wa leta hariho abantu bavuga yuko kugira ngo amahoro aboneke asasagare mu gihugu ari kugwiza ibintu bakora nubwo ko dans ce contexte l'analyse des priorités pour la conservation de la paix au Burundi se mettre l'accent sur l'objectif visa promouvoir l'emploi nubwo yuko abantu barose ibyo bakora bagakora mu idegembyo ntangere irakumbure yoboneka ariko ikibazo cy'ukwidegembyo umwidegembyo niyo hari kibazo kuko igihe uwo Marius avuze yuko besiye bamupfunde hanyuma ngo ntize mu Burundi umenga ashigikiye yuko chaque fois ko hagiye mu matora abajenereta abatari mu ruhande rwa leta ko bapfungwa hanyuma bapfunguruye bakemera ibyavuye mu matora aha ikibazo rero ni cyakibyura ikindi abantu bakagira ingwane z'uko batari badafise ubwigenge bakagira ingwane z'uko batashoboye n'ugushika kuco bipfuza biciye mu byo bafite uburenganzira hanyuma ugasanga batowe n'agashavu ngira ndakubwire yuko nk'ibi bintu bitagira niyo bitahagarara ngo ibintu bihagarare hari n'abandi bazohava batera ingorane kuko aba batwara muri iki gihe na impfubyi zindi na kabiri ari turaba kuri ikinyamakuru ahantu hari abantu bavuga yuko mu Burundi hamaze gupfa abantu barenga 700 n'abandi 800 baba batazi iyo bari hanyuma ntidukwiye gatoyi bona hariho abajeune abantu ugwaruka rukiruto nubwo ati imyaka 15 na 30 ruri hanze y'igihugu bariko bararonderana kugira ngo bavuge ibyavuga ibyabashikiye urumva nk'abo bantu n'abandi bantu bizaba bigorana mu myaka 10 ingene bashobora kubatunganiriza kubera iki kibazo turapfa no munsi mu myaka 10 iri imbere dusanga cyahinduye intumbero icyo gituma rero buraba kagiroma ikibazo icaricyo mbega ibibazo ni iki hanyuma navuze cyane yuko umugambi wa leta ari uko abantu badafise icyo bakora cyane abakibato ubundi bugizwe n'abajene bashika hafi 30% y'abarundi hanyuma abamaze kuronka akazi ntibarenga 13% turabye raporo y'ikigo kijejwe ibintu bya statistiki mu Burundi urumva rero abo nabo bari tre y'ukuba manipire y'ugufa y'ugukoreshwa uko ariko kose icyo gituma rero abantu rero batunganya ibya politiki abantu bafasha bogerageza kugira ngo bakombere umuti w'ikibazo abarundi bafise cyane cyane ikijyanye n'ugufasha abakiri bato mu byerekeye iby'ubutunzi mu byerekeye ibyo ibyubutungane no kubafasha kuco
n'indero n'inyigisho yegome reka duhe ijambo ubundi munywanyi
n'inyigisho zituma bashika kuco bipfuza kuko buryo umuntu adafite kuco yipfuza atabugishika ko nabi ugasanga biteza ngorane
yegome reka duhe ijambo ubundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika imenye imana mwiriwe neza amahoro murafite ikibazo murafite icyumviro
Rafte cyumviro
yego duga ku ijambo
yego mu Burundi harakwiye yuko gwaruka muri bino bihe rutoshobora kutarumvika abanye politike kuko na cyane cyane abanye politike babasuka mu bintu udasanga kandi nibo bariko baragira ingorane ugasanga abantu babasutsemo ntibariko barabafasha agasanga niyo ibyo basutse mu bwagageze yuko bagabura ibyo bakuye mu gasanga ntibariko bariyumvikwa ko ugasanga niyo bapfuye bapfunzwe bapfuye rubikana ta kintu kinini hakuru mbona rwaruka ruba ruriko ruzingukiramwo uruva hari akwiye gutunganywa inyigisho z'uko urwaruka rutaza rwisuka mu bintu bataza rumvirwa banye politike cyane cyane kuko ibintu abantu abanyepolitike bibasura no gukwibuka bamaze no gushaka ubutegetsi rero abagwaruka bwose nk'abarundi gufatana mu nda rukamenya yuko hageze yuko bya politike byabo abanyepolitike badashobora kuduhenda ngo tujye muri ibi na biriya muriyo tubona cyane ibintu dukuramo cyane cyane
murakoze bimenya imana reka duhe ijambo Felix. Felix mwiriwe neza
mune cyane
murafite ikibazo murafite icyumviro
yego n'icyumviro ntabwo manitwaje utugane tw'abarundi
yego
ugutegeye kunda abasaba gufatira kandi ngo inzara n'inzaragiza mu bisanzwe n'abantu b'urwaruka naho jowe ndiko ndarurengana nk'abiri n'abanyapolitike mu bisanzwe urwaruka ureka kuba manipire kugira ngo bere gufatwa n'abanyapolitike abanyapolitike barondenda zabo natwe rero turabe kaza kacu kuko iyo abanyapolitike batumanipiye bakadufatira ngaho nyene nitwe dupfa bo barakomeye abana babo bari kubariga bana bariko barabandanya ariko nibakira amazu naho bupfa abana babo bazikuma babaho mugabo tube natwe tuzatwa ibintu by'ibyererezi ntarandiriye. Murakoze
murakoze cyane rwose Felix. Icyumviro cy'abashinga ntahe Felix na Bimenyimana amushinga ntahe Johannes Marius amasegonda 30.
Ego mbere koko nagomba mbanze shime kubera aho twakavugiye hose nasanze twese ziko tuvuga bimwe tuvuga ibintu bitumbereye mu ntumbero imwe ahubwo gusa nibaza ko ikibazo atari twebwe ikibazo ari ababishyira mu ngiro hanyuma ngende mpumurije mugenzanje George Jeff nigeze mvuga ko abantu boza barafungwa oya natanze akarorero gusa kerekana yuko icyora gitera ingorane mu Burundi atari cyo yaravuze cyuko abantu ngo bamwe badashobora kujya kwiyamamaza ngo biyamamaza ntavuga ni oya sinaza ko kubera hajya byagenze uko ntibyabaye nkavuga ngo ahubwo rero londerera ubu ikibazo ahandi atatanga n'akarorero kandi gatomoye ati urabona aba ariko baragira ibibazo kunuku jya ibyo ntabyo nzi mugabo birashoboka ati bariho bameze ukuntu bazi bagira ingorane bazi nk'uku n'uku n'uku nshavuga ndi rero burya rero ikibazo sabo ikibazo n'igituma nabo bahari bari baragize izo ngorane n'abandi bashobora kuba bakagira ingorane nk'izo burya rero nicyo nariko ndavuga nti umugwayi wa malariya kirazira kumuvura ubushuhe gusa umuvura iyo malariya aho rero ni kurondera icyo kintu gituma ibintu byama bigenda uko hanyuma njyewe ari ikintu nama nshyigikira nshyiriye n'imbere ahubwo abantu birirwa hanze bakavuga ngo bakabagira ibiganiro ibiganiro nama mvuga ko atani na kimwe nigira mbona bizogamwe atani icyo bimaze ariko bizitesha umwanya ahubwo abo bantu batanga amafaranga y'ibyo biganiro nibahamagare abanyepolitike b'abarundi bashyiremwo n'urwaruka baca bababwira bati fuero de la diju ni kuraba ingene murondera ingene muhakazi urwaruka hanyuma uzundabire yuko hirya y'ejo umunyepolitike kanaka niyagurana naho agakubitana igitugu bazogikubitanira rimwe wabo genzura nibere ku kazi hanyuma niba yashaka bazorindira n'abagaruke kumbaza bati urashobora kumambandanye mvuze ati ego cyane oya ntasubizamo nuko rero je mbona umenga ikibazo cyojaho abanyagihugu urwaruka rukeneye icyo rukora ntirukeneye ubwo izo nzoga uja kumuha uno munsi ntirukeneye iryo tabu umugore uno munsi ndetse ko tumwereka aho ayo marayo yakura akayakorera hanyuma akazobyigurira aho niho guma nyuma politike myiza hanyuma nkaca nanga n'ikintu kimwe n'ubu ngaruka ko mvuga nti n'ubu ndarisubiyemwo kirazira yuko baza kumbwira yuko umuntu aza gushyira mu ngiro ikintu yari yanse icyo wanze waracyanse reka uwakivuze agikore hanyuma wewe uzazunguze uti cya kinini navuze ntubona ko uyu yababye bahenze nimundekere uburoge nkora ibi aho bizaba byumvikana mugo niba bavuga ati ikintu nacyo nkeneye hamugaje zo kugikora jenzo yari naraye bakemeza bagati rero nimwabibonye cyo nashaka gukora ibi mugabo hakiye haguye atabyica
reka duhe n'ijambo George Nikiza namwe kuri ibyo bibazo bya n'ivyimvo vya Bimenyimana na Felix mukanye gatoyi cane gose baba kwisa
numva ko biriko birasa n'ibikiganza kisa nuko kiyo kirahera iki ico twari ico twari ko zindose tuvuga no musi iki bibazo by'ugwaruka n'ingwane z'igihugu mbega byohera bite cyo nashaka n'ukuri mpereze impanuro naho zaraheza burya uburyo bw'ingenzi rwaruka rubaho biva kuri go umwe wese kugitwe kiwe aza kurondera abandi ababwira ati jewe yebashinga ntahe rwaruka dusangiye urunganwe jewe naziyumviye ibi none ibintu byoja mu ngiro gute ibundi bwose ibundi ubundi uko biza kose igihe udafise icyo uri kurakora niyo uri kuraja umuyaga wose uzoza uzoguhitana nk'akarorero igihe ngombye kujya muri Uganda jewe ngombye kujya muri Uganda ndafite terminasiyo yo gushikaho njya kuri parking cyangwa ku kibuga cy'indege cy'indege zijya muri Uganda mugenzi ntafise iyonja ujya muri Ethiopia muri Afrika y'Epfo hehe arambitana ku mukingo cyo gituma icyo nohanura ugwaruka nuko bonyene umwe wese ahari hose yiyumvira mbega mu myaka 30 mu myaka 40 ndoba nashitse kuki ivyo rero ushoboye kubishikako niho uronka ingene abantu bagufasha nabo ntibagira aho bahera naye ubundi bwobwo ibibazo by'igihugu bizokwamaho ibibazo by'abantu bizokwamaho umuntu wese ugwakwa uri hose kufata iyo ntumbero nk'uko ari ibiteza kugendana
tubibutse inshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Patrick Aligitega. Patrick muri
Veneza mwiriwe neza
murafite ikibazo murafite icyumviro
ari ni James mfite icyumviro
yego
ubisanzwe politike y'u Burundi ibyo abanyepolitike batubwira ni ibintu byiza kandi biratomoye turabye mu nyandiko ariko twe ingorane dufise nk'abantu b'abajene kuko gende umujene nsanzwe niga muri kaminuza y'u Burundi igitega ingorane rero twe duhura nazo nuko abo banyepolitike mu mategeko y'u Burundi hanini badatomora neza ingene umuntu ashobora gukora akazi mu bisanzwe usanga nk'abo banyepolitike nyene abo batama bafite ubuzi burenga 10 tugatangazwa n'ingene ubwo buzi bashobora kubukora rero bari bakwiye kuzana amategeko umuntu agakora akazi kamwe kandi agakora akazi ashoboye afitiye impamyabushobozi mu Kinyarwanda niko babivuga no kuvuga afise uburenganzira bwo gukora ako kazi ikindi bakaraba abo bantu batora amategeko bakaba ari abantu mu bisanzwe babishoboye bize kuko ntashobora gufata umuntu atize cyangwa adashoboye ngo umuhe umugambi wogende ushyire mu ngiro none uwo mugambi yawushyira mu ngiro gute nawe nyine ubwiwe adashoboye gutunganya uwo mugambi kuko imigambi myinshi iriho kandi myiza ariko abantu bayishyira mu ngiro ni bande barabishoboye by'ukuri
yego me Patrick Leca duhe n'ijambo sozera duhe ijambo honestly
ego nakibazo twe niho dufise amakenga dukeneye kumenya by'ukuri babanze mu nzego bashyira abantu babishoboye umuntu akora icyo ashoboye kandi afitiye impamyabushobozi no mu gutanga akazi ikintu kijyanye no kurondera experience kiriya kintu bagikureho kuko nushobora gusohoka mu mashure utwite uronka experience iyo experience wayikuye wayironse ryari icyo ni ikintu bategeza kuraba neza bagahindura muri politike y'u Burundi. Murakoze.
Urakoze Patrick Regadu ijambo Onesfor mu kanya gato. Onesfor mwiriwe neza
mahoro neza
murafite ikibazo cy'umviro akanya gato kugira ngo turabe ko bahinyishu abatumire turi kumwe.
Jewe narashaka guterera cyane dufatiye kuri abantu bariko baravuga ubijyanye n'ugwaruka kebwe ugaruka guhunye mu bisanzwe bavuga ko umwera ubibukuru hanyuma ugashwara igihugu cyose mu bisanzwe twebwe nk'abanyepolitiki bubunye tugafata n'abadukuriye tuvuge hari ukuntu bagenda barahindura ntibakoreshe ukuri dufatiye nko ku bintu biriko bitera ingorane muri kino gihugu muri kino gihe fata ibintu byari bihari byanditse barasomye abandi bagasoma mugabo hariho inzego kanaka zagezwe amabanga n'igihugu kandi zemewe na bose mugabo wowe bamaze kuvuga hari uwundi acavuga ngo kirya bavuze bo sicyo ngo nicyo gituma umengo babasisukuru baza barahendahendana none ukuri mugiye kutavuye mucanditse mu masezerano mwamwasezeranye hanyuma n'inzego z'igihugu
tuvuye akanya karagiye munshi ntahe Onesphore sozera ndaguhaye amasegonda 20
zikaba zavuze intumbero y'icyo kintu hanyuma hakaba abantu bavuga bati twebwe ntitubyemeye bo byemezwa nande mu gihe ibyo bintu ubwa mbere ari byo byaba bemera ko igihugu cyemera ikindi kigira kabiri ku bijyanye n'ibinyene by'ugwaruka dufatiye nk'ubu nk'umushyikirangange ugwaruka muri kino gihe mu gihugu yoba ari mu gwaruka cyangwa yoba ari mu bantu bamaze kwisumbuye
reka baguhinyishu reka baguhinyishu mushika ntahe Onesphore reka baguhinyishu George Nikiza reka tuguhe ijambo rya nyuma hari ibintu byinshi bivuzwe ku nya politique ka cyane cyane no kugwaruka nashaka amajambo mu make cyane gusa amasubona 30 mutange impanuro ku gwaruka no kubajya politique ko havuzwe itari bike duga ku ijambo
ego nka Patrick ugitega avuze ari turaza inyandiko n'ibyo banyitsike bavuga usanga ari byiza atari ko bigiye guja mu ngiro ugasanga nibindi ndabishikiye cyane n'inkibi inamye ndumvuga yuko imigambi yerekeye ingene igihugu cotera imbere mu bice byose byacu iyo migambi iriho ariko n'ukuri ubwira ngo uje mu ngiro bishoboka usanga hagiye mu ngiro nibindi bintu mbere bitananditse bitatuma byotuma mbere binatera ingorane ikindi naco ico rero ni kibazo namwe mvuga nti ikibazo cha leadership n'ukuri
ico kibazo gihambaye cyane gose
uko umuntu yogisha ko cyane hanyuma ikindi yavuze experience burya umuntu igihe afise ishira
hamwe nako
irasaba yuko arongera amafase experience ibazo yuko abajene bogerageza iyo bisirasi bakenera abantu bafitiye amahera yabo bakayironja kuko nta muntu
reka George reka n'ijambo Johannes nawe nyine mu kanya gatoya amasegonda 30 Johannes impanuro abanyapolitike reka ugwaruka amasegonda 30 nturenze
jewe ndera ku mpanuro no abanyapolitike bwa mbere bwo niho ikibazo bijya kiri ikibazo n'ikiri kugwaruka abanyapolitike bamenya yuko bategerezwa nk'uko ubanezwara agiye kubivuga bamenyera kubaha ibyanditse kandi bakubaha n'inzego zibihagararira ni kuvuga ngo namba ari ikintu cyanditse akaba ari gengeje kwemeza ko ari cyo cyangwa atari cyo mu gihe wagisomye nkama nkavuga ati gihe ibi bintu rero nk'urwego n'ibi ugomba kumenya kubyo
ntibaje
nawe ntawe uzokubaha
hanyuma ndabingenge murakoze cyane gose akanya karatujanye ikibazo tuzokibandanya mu misiri imbere n'ikibazo cy'ugwaruka n'ikibazo gihambaye cyane gose turashimiye cyane gose abanyamanyu biradiyo ijwi rya Amerika baraduteye akamo bagashikiriza ibyumviro byabo turashimiye engineer yadufashe mu ngiro bw'izuma tukaba kandi dushimiye na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ikiganiro turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mu kanya murabandanya kukwikirana ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika.
Nobody like you.